Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Niriwe mwese bakunzi ba Radio Nzamba agateka kawe tutangwe kaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatatu igenekerezo ya 15 Ntwarante umwaka w'2023 nayo akaba gitwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abarezi n'ababyeyi bo ku ishuri rya Saint-Urbain mu ntara ya Rumonge basaba ko yahanwa by'akarorero uwo n'umwigisha yakubise umwana yigisha gushika naho araba hari ku munsi wa mbere w'inondwi. Umushikiriza manza mukuru wa parke ya Rutana Leonidas Niyungeko aherutse guhagarikwa mu mabanga yiwe mu kiringo cy'amezi atatu n'ingingo y'umushikiranganji w'ubutungane, akaba ariko agirwa kamatohoza kuba atatabaye inyuma yo kubimenyeshwa umunyagihugu yahohotewe n'uwahoze arongoye iperereza mu ntara ya Rutana twabibateguriye muri ano makuru. Hari umusore wo mu Burundi yahungiye mu gihugu cy'Uganda yatowe ikiziga mu mpera z'indwi heze ahitwa Jinja muri Kampala. Ubwo rupfu rukaba ruhagaritse umutima abaserukira impunzi kuko agize uwa gatatu yishwe kuva mu kwezi kwa kabiri. Muraza kuvyumva muri ano makuru mu kanya inkuru imwe kwayo.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe, duhere ano makuru kuri ino nkuru ivunaguye. Umukenyezi yaba mu gacimbiri Tanga umutumba Mugano muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga ari mu mino y'inyamiramabi muri komisariya ya komine Giteranyi guhereje kwa kabiri ku muhingamo, akaba yagirizwa guhakwa kwikora mu nda nkuko amakuru ava aho imugano avyemeza. Bizimungu Mariamu akaba yagirizwa ko yataye umwana wiwe mu kazu ka sugumwe ariko Imana yarakinze uwo mwana ababanyi b'uwo mubyeyi yagira yihekure bakaba baramurokoye baramukurayo agihema aho yaciye ajyanwa kwa muganga. Bizimungu Mariamu akaba yahavuye afatwa ashikwa mu ntoki z'inyamiramabi nkuko ayo makuru abandanya vyemeza. Uwo mukenyezi akaba yaramaze kuvyara abana bane ku bagabo batandukanye. Tubandanye n'amakuru twabateguriye. Hari umwigisha afungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi c'intara ya Rumonge yagirizwa gukubita umwana yigisha gushika aho araba. Abavyeyi b'uwo mwana ubu ari mu bitaro bakaba basaba ko uwo mwigisha yohanwa. Indo Nido na Josephine Jones Mundimana.
Icyo uwo mwigisha ariko arakurikiranwa ko cyabaye kuri uwa mbere Pascal Ndayihimbaze yagirizwa kuba yarakubise umunyeshuri w'umwigeme asanzwe yigisha mu mwaka w'indwi ku ishuri ryitwa Centre Urbain mu gisagara cya Rumonge. Inyuma yo gukubitwa uwo mwana yaciye araba, ababyeyi biwe bamaze gutabazwa barahashitse maze baca banyarukana uwo munyeshuri ku bitaro bya Rumonge aho ariko aravurirwa. Abo babyeyi baranegura iyo ngendo y'uwo mwigisha ku bwabo. Umunyeshure nubwo yoba yakoshije niyoca kubitwa nk'inka. Ku rundi ruhande basaba ko bigisha bozo baramenya ko abanyeshure batanganya amagara.
Umwigisha akubise umunyeshure umwana wacu w'umuryango barabyumvise bagashobora batera rukira bwoba. Twebwe icyo tuvuga ni uko ibihano byo gukubita ibyo byategereje gushyirwa imbere na cyane cyane igihe umwana mabi yuko ashobora kugira ingorane umuntu hari igihe usanga atawuzi ukuntu yabyuze rero tukavuga tuti mu gihe ikintu nk'icyo kibaye byaruke yuko nyine kubikora ahanwa.
Mwigisha Pascal Ndayihimbaze yahagaritswe n'igipolisi kuri uwa kabiri afungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi yagirizwa gukubita umuntu akanamukomeretsa yabiteguye. Abo mu muryango w'uwo munyeshuri bakaba basaba ko yohanwa by'akarorero. Kuri icyo kibazo Radio Nzamba agatika kawe yarondeye kuri telefoni za kede kuri uyu arongoye igisata c'indero mu ntara ya Rumonge ariko turamukena.
Tukiri mu yavugwa mu iho nyangwa ry'agateka kazi na muntu nyene abanyororo bakitswe n'amagara abo mu ibohero rikuru rya bubanza baba bifuza kuja kwivuriza hanze y'ibohero ntibakironswa uruhusha rwo kuja kwa muganga. Iyo ngingo ikaba yafashwe n'uburongoye igisata cy'imibano muri iryo bohero inyuma yaho hari umunyororo yatorotse ku igenekerezo rya 2027 Ruhuhuma. Ishirahamwe Akadu Burundi ribona ko kwantira umunyororo akitswe n'amagara kuja kwivuza ariho nyangwa ry'agateka k'umugwayi. Jean-Claude Niburumunsi ajeje igisata cy'amategeko mu ishirahamwe Akadu Burundi asaba ubuyobozi bukuru bujejwe amabohero gukurikiranira hafi icyo kibazo.
Ibyo twebwe rero twabona ko ari guhonyanga agateka k'abanyororo n'amategeko anayibere kurira. Kibabaje rero nuko bakina ku magara mukaba batwara seseka ni wayore mwashora kuwa mwumbele nabicho imana ifyo na vizyo vikawa vizyo varibi vigose kuko ata ushobora kusubitu kutima vgumonu tutuwa nare runo mwusi nuko hari nakajagari mwijanya ni nwara mwijyo wohero kuko runo mwusi kufaho mwijyobotuwe wohera fatiwe agafungwa ya girizwa ko hari umunyororo yowe aratorokesheje kubicho gihe umuwatukwa alikisata chumibana sanu umenga ya niwe ya garu tse kusuhiri umuyobozi kandi hariho ichegera chumuyobozi ya teza kucha asuhira mulicho kibanza kubwere utu wa sabachane ko umuyobozi kukurubuka mabuhero mgihugu mguha itegeko usikai mabazwa ibujo kurongo ritu mabuhero ya mabanza ko woreka abanyororo bakaja kwifuza kanitwe ukuntu biteza kugenda kugira ngo abanyororo bacungegwe abajeje umutekano barahari kugira bakore ico gikogwa no kuvuga rero ko batwafa babuza abantu kwivuza bitwaje ngo bahafa batoro ivyo ntivyo byovikana na gatoni iyo nyifato rero ishobora gukwega karambaraye ari hamwe byoshika kagira nk'umuntu yitaba imana cyangwa izindi ngaruka mbizoba ku banyororo ahanuko abatwa duha guhereye kwe kwejuru bacha bamenya yuko ari bo babibatwa nico gituma dusaba leta y'u Burundi cyo kuburobereza ubukuru bw'amabohero umushyirangane w'ubutungane ko kwikora byose kugira ngo ibyo bintu ntibize bisubire kuvugwa haba mu bohero cy'ubanza cyangwa hose umuntu nawe avyagirijwe bigaragaye ko ari karabuta abanyororo kwivuza agahanwa bimwe bigaragara n'abantu bose bakabibona ibyo byotuma ibyo bintu bazojabira ko murabizi yuko mu mabohero abanyororo bamafite imana uko babuze uko bashika kwa muganga
nari nabibabwiye mu ntango yano makuru umushikiriza manza mukuru wa parke mu ntara ya Rutana Leonidas Niyongeko yarahagaritswe mu mabanga y'umushikiriza manza Kizigenza mu ntara ya Rutana yahagaritswe n'ikete y'umushikiranganje w'ubutungane mu kiringo cy'amezi atatu kugira hakogwe amatohoza ku byo yagirizwa bijanye no kudatabara umudandaza yaborejwe igufa n'uwahora atwara iperereza muri iyo ntara buramatari w'iyo ntara ya Rutana nawe nyine akaba atungwa agatoke muri ubwo bubisha inkuru tuyibaze Eddie Claude nini nahazwe
nkuko amakuru dukura ngaho muri parke ya Rutana abivuga Leonidas Niyongeko yahawe urwandiko rumuhagarika mu kazi kiringo cy'amezi atatu ku munsi wa gatatu w'indwi iheze igenekezo rya ndwi ntwara ntumwaka wa 2023 ubwo rwandiko rwatewe k'umukono w'umushikiranganje w'ubutungane nkuko amakuru dukura ngaho mu Rutana abandanya abivuga Leonidas Niyongeko akaba aho dosiye y'umudandaza azwi ku izina rya George Nisubire wo kumugwa mukuru w'intara ya Rutana yahohotewe na Pepe Habimana yatwara igenereza uwo nawe akaba yarafatikanije na Olivier Nibitanga arongoye iyo ntara ya Rutana iryo hohoterwa rikaba ryabaye mu mwaka uheze aho George Nisubire yahohotewe ajije gutuma ko na Leonidas Niyongeko arongoye parke ya Rutana nkuko ayo makuru abandanya abitumenyesha ayo makuru nyene akemeza ko Leonidas Niyongeko hamwe na Pepe Habimana yahora arongoye igendereza bamaze iminsi bitaba muri parke kukira sentare isubiramo imanza ya Makamba Leonidas Niyongeko akaba yagizwa kudatabara umuntu ari mu kaga mu gihe Pepe Habimana yagizwe guhohotera uwo mudandaza urubanza rwabo ubu rukaba ruri muri sentare isubiramo imanza ya Makamba Leonidas Niyongeko akaba ahawe igihano cyo guhagarikwa mu kazi inyuma yaho Pepe Habimana yararongoye igendereza we yari yaciye akugwa mu mabanga araheze hafi amezane
Eddie Claude nini nahazwe arakenuye mu kanya turabandanya n'amakuru twabateguriye
inzamba
abasirikare bo mu ntara ya kabiri ya gisirikare bita division baridoga ko bataronswa ibifungurwa bikwiye nkuko byategerezwa bavuga ko bamaze igihe baronswa ibiharage bidashobora gukwiza ukwezi n'umuceri bikaba nkuko nyene basaba abarongoye division ya kabiri kubaronsa ivyo bafungura kuko ngo badafite ukundi bagira narijya umushahara baronswa usanzwe ubayabaye inkuru na Bonfils Niyongere
abasirikare bo muri division ya kabiri ariyo ntara ya kabiri ya gisirikare bavuga ko kuva itariki imwe y'ukwa gatatu gushika itariki zitanu atabiharage bigeze baronka bagiye guhabwa iby'iminsi itanu itariki zitandatu babwira ko bazoronswa ibindi itariki cumi n'imwe z'ukwa gatatu bararindiriye ariko amaso yaheze mu nzira turasaba General Ndenza ko arongoye intara ya kabiri ya gisirikare ariyo bita division kubaronsa ibifungurwa kugira bashobore gukora akazi ka gisirikare gasanzwe gasaba inguvu nyinshi banonokewe abasirikare bakavuga ko kubura ibifungurwa biza gusongera isibe kugahembo kabo bavuga ko atako kifashe abasirikare bakavuga ko n'umuceri baronse uzomara iminsi 18 gusa bakavuga ko ubwo bukene bw'ibifungurwa mu gisirikare bushobora kubangamira umutekano w'igihugu kuko ata musirikare yicwe na kigoyi yoshobora kuja guhangana n'umwansi abasirikare bo muri division ya kabiri bakavuga ko mu yandi ma division bo baronse amakuru avuga ko bahawe ibiharage bizomara iminsi 23 division ya kabiri mu gisirikare ikabigizwe n'intara za Cankuzo Karuzi Gitega mwa Ronaldo yigi hadi inzamba gateka kawe nitwashoboye kuronka General Michel Ndenza ko arongoye intara ya kabiri ya gisirikare cyo kimwe na Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare cyo Burundi ngo bagire ico bavuze kuri ubwo bukene bw'ibifungurwa mu gisirikare
Bonfils Niyongere nawe ni arakinuye ishira hamwe parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo rifite icyizere yuko ibibazo by'u Burundi bishobora gutorega umuti habayemo ubushaka ko bategetsi ni mima y'umubonano n'umushikiranganje wa mbere Javengera ko buca kuri uyu wa kabiri Faustin Ndikumana arongoye iryo shira hamwe amenyesha ko yakiriwe neza n'uyu mutegetsi baraca ijya nino ibibazo bibanze igihugu cyane cyane ibiturire isesa kugwa cy'amatungo ya leta hamwe rero n'ifaranga ry'u Burundi ribanda yari tagaciro kurikira Faustin Ndikumana
Twarashimye kubona dushobora kuronka umubonano kugira dushobore kuza turaganira n'abategetsi babo hejuru ku ngorane zimwe zimwe z'ibanze z'ibanze igihugu bwanya turanabira hamwe ibibazo igihugu gishize
turabona ko hari ibibazo by'igihugu gisize ibibazo ingorane ha mu by'ibitunzi n'intwari ibereye icyari kizwi ko twabonye ko dushobora kuba tubyumva kumwe tukabona ko hari ibibazo bikeneye inyishu inyishu rero ihamagara umurundi wese guhitereramo atanumwe asigaye inyuma n'amashyirahamwe rero yigenga adasubiye inyuma ibyo dusuraba nyine hari ibyo by'ingorane mu by'ibiciro agashomeri by'intwari ibereye by'ibirwanya ibiturire byose turavuga tuti reka turabe bigendanye na byo by'amashyirahamwe yigenga na leta turavuga yuko hari akari gahitiye amashyirahamwe yigenga na leta wasanga mengo biri kubiraba na ingwe bamwe bagiriza bango ngo bajyo guhungabanya umutekano cyangwa bari hamwe ngo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi abari nabo bakavuga tuti nyabona nyabona espace civique nituronka aho tuvugira ibintu nk'ibyo uko byohera tukarabisha tukatera tuje imbere hamwe ibyo bibazo basi bigatuma boza barabigarira kugira ntagire ikibazo kiza kibana gitose kazi yo ngendanye hanyuma rero twasha dushima yuko yanavuze ati mu mashyirahamwe nk'aya nk'iya parasemeri hamagara abandi guhindura ingengo ko yogira uruhara muri ibi bihe mu gufasha leta mu guhindura abantu ingene bugira ibyumviro bishasha bijyanye n'iterambere tugezemo kugira iryo terambere turishikire natwe twarashimye ko twavuga tuti parasemeri mu cyatsi mishingwa ni ukugira turabe inye n'ibindi bihugu byaba byarateye imbere tukatwa tuti rero kugira ibihugu bitera imbere inzira niyi hari ibihugu bitoye ibyo tubera akarorero bingana n'u Burundi biri munsi n'u Burundi ibyo tubera akarorero muri icyo gihe tukavuga tuti ingendo zimwe zimwe nziza zo tubera akarorero zayo mu gihugu twosobora kwigisha abarundi bakazikurikiza haba mu by'intwari ibereye rero no mu bijyanye n'ubutunzi n'ibindi
dusozerere ano makuru mu gisata cy'impunzi umusore yitwa Kelly Iradukunda umurundi w'impunzi yari yahungiye mu gihugu cy'Uganda yaratowe ikiziga mu mpera y'indwi iheze inyuma yo kwicwa n'abantu bataramenyekana ayo makuru yemezwa n'uwuserukira izo mpunzi muri icyo gihugu avuga ko uwo musore yiciwe ahitwa Jinja mu gisagara cya Kampala mu gihe yari yagiye kwisumamwo Damien Nyabenda avuga kandi ko umutekano w'impunzi z'abarundi baraho mu Buganda atako wifashe kuko bamaze kubura abantu batatu mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe gusa abantu bicwa mu buryo budaheza ngo bumenyekane tumukurikire
muri komunote y'abarundi hano mu gihugu cya Uganda impunzi umutekano wazo ntucungerewe neza kuko dusubiye kubura uwundi musore bita Iradukunda Kelly akaba yari impunzi ya hano muri Kampala yishiwe mu gisagara cya Jinja aho yaragiye kudandaza utuntu twiwe kugira ngo ashobore gutunga umuryango, tukaba twamutoye ikiziga mu mazi. Ariko amakuru ava mu buvuzi bwaho muri Jinja, mu gisagara cha Jinja, aratubwira neza yuko urupfu rwa Iradukunda Kiri atatwawe n'amazi, ariko imbere yuko atabwa mu mazi bari bamaze kumwica. Ubu kuba tukaba tutaramenya neza uwamwishe, icyamwishe n'igituma yoba yapfuye. Ubu rero impunzi zo muri Uganda dufise ubwoba cyane, kandi turabona ko umutekano wacu udacungerewe neza.
Ndabibutse ko mu kwezi kumwe konyine tubuze abantu batatu, babiri bapfuye muri uku kwa kabiri, ubu naho turabuze uwundi mu buryo bumwe nyine bwo kuza baragandagura abantu. Ariko hejuru yabo hariho n'abandi bashika kuri bane, nabo babasanze mu mazu barabakubita, ubwo bagira Imana baratabagwa n'ababanyi. Umva ko ico gitigiri giteye ubwoba.
Uwo aserukira impunzi z'abarundi aho mu Buganda asaba leta y'ico gihugu gukora amatohoza kuri ubwo bwicanyi buriko buhitana bamwe mu mpunzi z'abarundi. Dusubire dukurikire Damian Nyabenda.
Turasiye gutakamba dusaba ubutungane, na cyane cyane igipolisi gikora amatohoza, ko cogira amatohoza yimbitse kugira ngo tumenye abica abo bantu n'igituma babica, kugira ukuri kuja habona n'abarundi baba ngaha anyi, cyane cyane impunzi zumve ko zibayeho mu mahoro.
Nino ngaha hagarukiye makuru twari twabateguriye. Dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza. Dushimire n'abadufashije kuyatororokanya, Pierre Gahungu n'Ijenayikonde yabashikiriza. Ndabikibanuye naho ubutaha.